Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Arayisi Bigira Imana dushize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Takize mwaramutse Fideli namwe muteza amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa muri Centrafrica. Umugwi wawo ni uri kubungabunga amahoro muri Centrafrica wiswe MINUSCA warahakanye ibyo wagirijwe ko bane mu bakozi bawo bahagaritswe ku munsi wa mbere bari mu bikorwa biteye amakenga. Umushikiriza manza mukuru wa Centrafrica yavuze ko abo bagabo bane bafatiwe ku kibuga cy'indege gato imbere y'uko perezida Arkanji Twadera ashika. Yavuze ko bari bafise ibirwanisho bikomeye biremereye. Umugwi MINUSCA usaba ko abasirikare bane bose b'Abafaransa bafashwe barekugwa. Abategetsi ba Centrafrica nta caha barabegeka ko ariko ubutungane bwavuze ko amatohoza yatanguye kugira bakurikiranwe batohozwe ko inyuma yihagarikwa ry'abo basirikare b'Ufaransa. Haciye hakwirakwizwa ubutumwa ku mbuga huriro bwagiriza abo basirikare kuba bariko barategura kugandagura perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera uw'indege yiwe yagiricike ku kibuga cy'indege. Umuvugizi wa MINUSCA Vladimir Monteiro yarahakanye ibyo byagirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu. Muri Afrika kandi perezida wa komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen yatangaje ko Uburaya bugiye guha Afrika imiliyaridi 174 z'amadolari yo gufasha uwo mugabane. Uyu ni mu mugambi w'umwe bwa Uburaya wo kugira icyo baterereye mu gisata cy'inyubako ku rwego rw'isi. Von der Leyen yabitangaje ari ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar aho yari kumwe na perezida Macky Sall. Von der Leyen ari mu burengero bwa Afrika gutegura inama izohuza umwe bwa Buraya n'umwe bwa Afrika itekanijwe mu ndwiza. Igihugu cya Senegal nicyo gishikiriwe ku burongozi bw'ishyirahamwe rya Afrika. Von der Leyen yavuze ko aya mafaranga kuri Afrika arayambira atanzwe kuri uyu mugambi wagutse wo gushinga imitahe ku isi watanguye gutangazwa mu mwaka uheze. Uyu mugambi wahariwe imiliyaridi 340 z'amadolari gushika mu mwaka wa 2027. Inama nshingamateka ya Ukraine yarategetse ejo kuwa gatatu ko igihugu kija mu bihe nk'ivyo mu ntambara, ibihe bitumbereye gufasha guhangana n'igihugu cy'Uburusiya. Ingingo yemejwe n'abashingamateka nka bose ku munsi nyene Uburusiya ejo nyene bwatanguye gukura abakozi babwo muri ambasade y'i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine. Ni mu gihe kandi Leta z'Ubumwe za Amerika yagabishije ku gitero ku Burusiya ari ntabanduka kandi gishobora kuba umwanya wariwo wose. Ibi bihe nk'ivyo mu ntambara biha uburenganzira Leta ya Ukraine gushiraho ingingo zikomeye z'umutekano zirimo gusuzuma uburangamuntu bw'abantu hamwe n'imodokari ku mabariyeri y'igipolisi. Ariko ingingo izokora ku bice byose bya Ukraine kiretse intara zo mu buseruko ziyonkoye kandi zishigikiwe n'igihugu cy'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaremeje kwikukira kwizi ntara ku munsi wa mbere. Yarasinye kandi itegeko ryemera kurungika abasirikare b'Uburusiya kubungabunga umutekano mu bice by'izo ntara kugira bashigikire uko kwikukira. Kuri iyi nkuru nyene ishyirahamwe rya Buraya ejo kuwa gatatu ryaciye ryihuta naryo rifatira ibihano ubushikiranganji bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi n'umushikiranganji wabwo Sergei Shoigu hamwe n'abakuru mu gisirikare. Bahowe ingingo y'Uburusiya yo kwemera ukwikukira kw'intara zibiri za Ukraine ziyo nkoye. Bazohagarikwa amatungo yabo bongere bimwe amaviza yo kwinjira ku mugabane wa Buraya. Abahanywe n'abasirikare bakuru barimwe abakomanda b'igisirikare cy'Uburusiya, abigisirikare kigwanira mu mazi, mu kirere, umukuru w'abakozi muri perezidansi ya Repubulika, abandi abahanywe n'uburongoye televiziyo ya Leta yitwa RT hamwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire. Uburaya bwashize ku rutonde rwirabura abandi bantu 23 buvuga ko bagize uruhara mu bikorwa bya gisirikare byo kuvogera Ukraine. Abafashe ingingo zikomeye za politiki hamwe n'abajuragije amakungu mu gutanga amakuru atariyo kuri iyo ntambara. Abandi bafatiwe ibihano n'abashingamateka barenga 300 mu nama nshingamateka y'Uburusiya Duma, batoye baremeza ko Perezida Putin yemeza ukwikukira kw'intara za Ukraine. Mu kurangiza ibiganiro bigamije kunagura amasezerano ya nikleyere na Irani byinjiye mu bihe bitoroshe, aho bimwe mu bibazo bigiteye ingorane bitaratorerwa inyishu. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa Irani w'imigenderanire n'andi makungu ejo ku munsi wa gatatu. Aya masezerano yo mu 2015 yakuye Irani ku bihano na isabwa guhagarika porogaramu yayo ya nikleyere, ariko Amerika yaciye yidohoramwo mu 2018 ku butegetsi bwa Donald Trump. Ibihugu byo mu burengero bw'isi biri muri ayo masezerano na Irani byari byavuze mu ndwi iheze ko begereje kuyatera ko umukono, ariko byongeye koko uruhara rugisigaye kuri Irani. Umushikiranganji wa Irani w'imigenderanire yavuze ko ejo kwa gatatu k'ibiganiro byashitse ku musozi ugoye kuduga ariko kandi nguhambaye. Amir Abdullahian yavuze ko afise icyizere cyo gushika kumwumvikano, mu gihe yavuze ko igihugu cya Irani hari umurongo utukura kitazorenga, ariko umurongo yaririnze kuvuga uwo ari wo.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino hejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Rwanda ababa mu masagitera ahana imbibe n'igihugu cya Uganda ku mupaka wa Gatuna bahangayikishijwe n'ikinyobwa cya Kanyanga gikoreshwa bitemewe n'amategeko.
Ababikoresha nibo bahungabanya umutekano w'igihugu, nibo havamo zampfu zo gukubita no gukomeretsa ku bagabo n'abagore. Izo Kanyanga n'undi wo bazizanye, uwazizanye ubwe aba yumva ubuzima yarabuhaze. Iyo wagiye kwambuka abanywe ibyo bisindisha, hari igihe umuhagarika afite n'icyo gisongo afite uko ahita amugira nabi.
Uyo ni Gabriel Manirafasha, ashinzwe umutekano muri sekiteur ya Cumba mu karere ka Gicumbi. Ubushikiranganji bushinzwe impunzi mu gihugu cy'u Rwanda buhamagarira impunzi zifise canke zirangura ibikorwa bivyara inyungu kwegera amabanki n'ibigo bitanga ingurane kugira zihabwe amadeni yo kwiteza imbere. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Pierre Claver Niyonkuru.
Ibanki y'isi yose yifuza ko biciye mu mugambi wayo w'imiliyaridi zirenga 10 z'amanyarwanda impunzi zironka ubushobozi bwo kwibeshaho aho kuguma ziteza amaboko. Muri uwo mugambi iyo banki yifuza kandi ko impunzi zigira uruhara mu iterambere ry'igihugu mu gutanga amatagisi hamwe no mu gutanga akazi, haba ku mpunzi bene wabo canke ku banyarwanda babahaye indaro mu bisagara canke hafi y'amakambi zibamwo. Ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda MINEMA bwatanguje igikorwa co gusigurira impunzi ziba mu bisagara ingene boronka ingurane mu mabanki muri uwo mugambi. Venerand Ngabire ni umuyobozi ashinzwe guhuza ibikorwa vy'imigambi muri MINEMA.
Umushinga witwa Jambere ugamije guha ubushobozi impunzi n'abaturage b'abanyarwanda batubanye n'inkambi z'impunzi kugira ngo babone ibyangombwa by'ibanze babashe kwiteza imbere. Gutanga ubushobozi mu buryo bw'amafaranga binyuze mu bigo by'imari kugira ngo impunzi ndetse n'abanyarwanda bafite imishinga bashobora kujya gusabira ubushobozi bw'amafaranga mu bigo by'imari bazabone n'inkunga kuri uyu mushinga kugira ngo babashe gushaka akazi cyangwa kukabona ndetse no kugenda bateza imbere ibikorwa basanzwe bakora kugira ngo babashe kubona ubushobozi bwo kubaho badakeneye gutega amaboko.
Frank Ngoga ashinzwe imigambi ivya nyungu muri ubwo bushikiranganji asigura ko muri uwo mugambi uzoshika mu mwaka w'ibihumbi 2026 impunzi yasavye ingurane itarenze miliyoni 5 izohebegwa ibice 50% imaze kwishura neza igice ku ngurane iri hagati y'imiliyoni 5 5 n'imiliyoni 25 uyihawe azohebegwa ibice 40% nayo kunguranire nzi miliyoni 25 uyihawe azohebegwa n'uwo mugambi wiswe Jambere ibice 30% ubushikiranganje bufise mu nshingano impunzi bukorana n'amabanki atandukanye arimo nka KCB BK ibanki y'abanyagihugu Bank Populaire n'izindi kugira ngo abarizo zitanga izo ngurane abaserukira impunzi barashima uwo mugambi ufashwe mu mugongo niba nk'isi yose Patrice Nadohoka aserukira komite y'impunzi ziba mu bisagara
ni umugambi mwiza cyane kandi twabakiriye neza nokuvuga yuko impunzi mu bisanzwe arakaryo keza kugira ngo zironke kizibeshaho biciye mu bikorwa byazo urumva ko hazoboneka akazi katari gake ku mpunzi rero turabikenguruka cyane twari tuvyiteganya igishika twari tumaze iminsi batubwira umugambi ariko ntibari bwa udusigurire ubu turatahuye ko ubwiye kuja mu ngiro
ubushikiranganje bushinzwe impunzi busigura ko amafaranga amaze gutangwa nk'ingurane ari hafi miliyaridi 2 mu miliyaridi 10 yagenewe umugambi abwirizwa gutangwa amenshi muri ayo kandi nayamaze guhabwa abanyarwanda bahaye akazi impunzi butangazwa n'ingene impunzi zitirukira gusaba ayo madeni abarindiriye aha niho ubuserukira impunzi ahamagarira abagenzi we kwitabira umugambi kugira ngo baronke ingurane ku bwinshi yamara ntadohoka yibutsa ko ikibazo gikomeye bafise ari kuronka ingwate isabwa n'amabanki
duhamagarira impunzi zifite ibyo zikora ko bo kwitonda bagakora neza umugambi ugaragaza ibyo bakora kandi babinabishoboye bagakorana n'abaduhaye indaro ko mwumvise yuko amafaranga aba tuyasangiye bashobore gushyira hamwe ibyiyumviro ndere bakoranye niho bashobora no kunguka kuko bamwe n'abandi bashobora kwigishanya ingene byo kwiteza imbere muri iyo migambi yego cyane mwabonye ko batumiye n'amabanki kugira babisigure bumva baregera amabanki rero cyane cyane aho bafise amakonti kugira ngo babahe ino credit ko mwumvise yuko uhejeje kuyiriha umugambi Jambere nawo ucuguhebera igice kitari gito mwavyumvise
aha ubushikiranganje bushinzwe impunzi bavuga ko bwahaye uburenganzira amabanki gutanga amadeni nkuko asanzwe abikora uwo mugambi ugenewe aba ba mu turere dutandatu ari two Gisagara Nyamagabe Gatsibo Kirehe Karongi na Gicumbi ahari amakambi ya Mugombwa Kigeme Nyabiheke Mahama Kiziba na Gihembe hakiyongera ko uturere twahuye Bugesera ni Gisagara cha Kigali uwo mugambi kandi uzotuma kwa amashure amasoko n'amabarabara ya kaburimbo ahegereye amakambi y'impunzi ibiharuro bitangwa na Minema haminishiramwe mpuzamakungu HCR gita impunzi byerekana ko u Rwanda kugeza ubu rwahaye ndari impunzi zirenga 126,000 igice kinini kigizwe n'abakongomani hamwe n'abarundi Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru
Ijwi rya Amerika. Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ababa mu masegitera hani mbibe n'igihugu cya Uganda ku mupaka wa Gatuna babwiye Ijwi rya Amerika ko ikinyobwa cya Kanyanga kibahangayikishije. Bavuga ko abaja kwikorera icyo kinyobwa kiri ku rutonde rw'ibiyayura mutwe mu Rwanda babakoreye amabi akabije. Abajeje umutekano bakavuga ko atako batagira kugira ngo bahangane nabo. Erike bagire ubusa niyo nkuru adushikiriza.
Ikinyobwa cya Kanyanga gifite isoko mu gihugu cya Uganda ku ruhande rw'u Rwanda n'ikiyobyabwenge bitandukanye no mu gihugu gituranye. Niyo mpamvu mu Rwanda bicara bahiga bukwaru washaka kunywa cyangwa kwinjiza Kanyanga ku butaka bwarwo. Izina barembetsi ryaramamaye mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda bari habinjiza Kanyanga ku butaka bw'u Rwanda mu buryo bwa magendo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tugera mu mirenge ya Cyumba na Rubaya yegereye umupaka wa Gatuna uhuriweho n'u Rwanda na Uganda twasanze abashinzwe umutekano bakajije ingamba zo gufata barembetsi cyangwa abo bakekaho ibikorwa byo kurembeka.
Uri kujya kureba n'umurembetsi mugenzi wawe ngo ni kabarasi arafunga afungiye umurembetsi uri kujya kumureba he?
Njye numvaga ko kurengeka byacitse.
Ubu ngubu nibwo ubwo bajya.
Kubera bumvise ko bakoroye.
Oya no bunafunze no
bajya. Bumvise ko bafunguye umupaka. Noneho barusha bikuba kabiri.
Nta murembetse wambaye inkweto ifunze.
Ikibazo cyo kwikorera kanyanga bayivana mu gihugu cya Uganda abatuye mu mirenge yegereye umupaka wa Gatuna bavuga ko kibahangayikishije. Madame Evangeline Kahabaye wo mu murenge wa Rubaya twamusanze mu murima aho yakuraga ibijumba aradusobanurira.
Urabona nk'utu tuyira tunyuranye guca abarembesi bashobora kugucaho bagera nka haruguru hariya babafata nk'uko ndi gukura hano ibijumba cyangwa ibirayi bagasubira inyuma bakankubita ngo ubwo ninjye ubatanze. Batagukubise bakagukorera nabi bakajya nko mu myaka yawe bakayirandura. Kinga bamenya ngo uriya n'umuyobozi ngo agwanya barembese bakajya mu myaka ye bakayikura bakaba bamwicira n'umwana.
Ibivugwa n'uyu mubyeyi biranashimangirwa n'umusaza Francois Tibesigwa w'imyaka 76 nawe wo mu murenge wa Rubaya.
Ndakubwira umunyamakuru abarembese uko bashyizeho gahunda zose n'ubu ngubu ushobora kubona barimo kwambuka. Bani nk'abantu bivanyeho umubiri bakaba ubuzima bwabo bakabuta nibo batuzanira n'ibibazo cyane cyane.
Tuganira na Bwana Gabriel Imanirafasha ukuri imboni z'umutekano mu murenge wa Cyumba yatubwiye ko ku ruhare rwabo ntako batagira ngo bahangane n'ikibazo kimaze imyaka myinshi.
Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'uburembetsi bwa Kanyanga kiriho kandi kirakorwa, ariko twakazi dushinzwe n'ubundi twe dukora uko dushoboye. Ntiturageze 100% ariko ugeranyije naho tugejeje turi kugenda tubigabanya.
Bwana Manirafasha na bakemeza ko ikiyobyabwenge cya Kanyanga kigira ingaruka nyinshi ku bagikoresha.
Kuko n'ubundi iyo bije bikinjira mu Rwanda ababikoresha nibo bahungabanya umutekano w'igihugu, nibo havamo za mpfu zo gukubita no gukomeretsa ku bagabo n'abagore. Izo Kanyanga n'undi wo bazizanye uwazizanye ubwe aba yumva ubuzima yarabuhaze. Iyo wagiye kwambuka baba banywe ibyo bisindisha hari igihe umuhagarika afite n'icyo gisongo cyangwa niyahuye n'umuntu umutesheje umutwe afite uko ahita mugira nabi. Biri ku rwego rwo hejuru biraduhangayikishije bikabanutse umutekano w'100%.
Kuri iki kibazo hari umugabo uba mu mutwe w'inkeragutabara mu murenge wa Rubaya yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mboni ye bigoye kurandura burundu Kanyanga ku butaka bw'u Rwanda.
Naravutse mbisangaho keke kuki kubigabanya nabwo ngo byacitse byasaba ingufu zirenze habagwa ngo ndabikiye ngo byashoboka nako byashoboka n'ikitsi kuza kubigabanya.
Zimwe mu ngaruka zikunze kumvikana ku barembetsi hari abaraswa n'inzego z'umutekano bakahatakariza ubuzima, hakabaho n'abashobora kwicwa n'abarembetsi igihe babitambitse n'izindi. Tuvugana na Bwana Emmanuel Nzabona imuyobora karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda yatubwiye ko kubera gahunda ziriho zirimo zo guhanga imirimo ikibazo cy'abarembetsi kigenda gicika intege.
Nka leta hashyizweho uburyo butandukanye bwo gufasha abantu bwo guhanga imirimo. Hari imishinga myinshi yahurijwe hariya hegereye umupaka cyangwa se hari nk'umushinga munini witwa Green Gicumbi wamaze guha akazi abantu ajya ku 21. Twabonaga yenda bashobora kuba bajya mu bikorwa nk'ibyo. Numva rero hashyizwe ingamba nyinshi zo gushakira abantu ibyo gukora kugira ngo babashe kuva mu byo by'uburembetsi. Ariko nk'akarere n'ubundi birashoboka ko hari abo turushobora gukeka ko babibamo babone babaganirizwa iyo bamenyekanye kugira ngo babe bareka kubisubiramo. Ariko igihari cyo ni ingamba zafashwe nyine nk'uko nimaje kuzikomozaho ku buryo mbona ko Kanyanga n'abayijya amahanga imiraragenda yaremije cyane.
Amakuru Ijwi rya Amerika yahawe n'ukuriye imboni z'umutekano muri Cyumba aremeza ko mu cyumweru gishize hari abashinzwe umutekano bitambitse abarembetsi, aho barembetsi batemamo umwe hafi kumuca ikiganza. Batubwiye ko byibura mu cyumweru hatabura abafatwa bagera mu 10 bikorera Kanyanga kandi bakamera byibura litiri 100 z'icyo kinyobwa. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko nubwo imyaka 3 yihiritse ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bitagenderana kubera ibibazo bya politiki byavutse, hari utuyira tw'ubusama abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga mu guhahirana bigaragara ko tukiri nyabagendwa. Abahatuye bakavuga ko ari twabarembetsi ba Kanyanga bifashisha bajya cyangwa bava Uganda. Nkakwibutsa ko uyu mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wafunguwe nubwo bitari kuri buri wese. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragitse.
Mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu baridogera ishyirahamwe FOMI rihingura ifumbire ko ritayibaronsa ku gihe kandi baba bararisha imbere. Inkuru twateguriwe na Desire Yatungimana.
Muri kino gihe cirima gimpeshi ari abanyagihugu batandukanye bo mu ntara nyinshi z'u Burundi batarateragira kuko bakirindiriye ifumbire barishe mu ishyirahamwe FOMI ariko n'ubu itarabashikira. Benshi bakabona ko bariko baracererwa, bamenyesha ko bishobora kubagira ku nkyukizi mbi na rya mwirima riheruka batimbuye kubera ikirere kitagenze neza. Aba ni bamwe muri abanyagihugu bashikiriza umubaro wabo.
Tajemaze gatatu ntonda mbura mase nibadutabare barabe n'ukuri batumwikira mase haje umujyango wanje kweri ndabona yuko bwo kwicwa n'inzara
tumaze iminsi tuzahwirondera tugasanga hari dukeye ikaduhereka ntidukwigwe canke naho tugatonda ugasanga ntayi hari nkuko bibona mu yisaha ane bundi turarindiriye turabe yuko ihaviza
urabona ariko muhabuki bwo kweri yabaye kanani gabahe n'ukuvuga barigeze kuduhutura dukeye isange ariko rero cyangwa n'ibyahagaze kandi mubona impeshi yashuje kuvuga twege dutera ku matariki bahora dusanga gutera ku matariki 18 n'ubabona utugeze ku matariki 20 kandi nta kizigiye dufite ko dushobora kuronka umwaro.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe FOMI Ntirampe Basimo yamenyesheje ko ifumbire basabwa guhingura yavuye ku matoni 27 mu mwaka uheze ikaja ku matoni 37 n'umwaka. Bati nicyo gituma hamwe hamwe bacerewe kubahiriza amasezerano bagiranye n'abarimye ariko arahumuriza abarimye ko igiye kubashikira vuba.
Uravye mwaka uheze ukaraba n'ubu kongeye ko amatori 10,000 bisigura yuko komandi itera iduga niko nabana bisigura. Jewe ndiko ndaraba aho tugeze uyu munsi nkaraba naho twari tugeze mu mwaka uheze iyi tariki ndabona yuko umuntu yorema by'ukuri izi toni za 10,000 nguramo tuzatwangirose.
Mu nama n'abarongo y'intara zose z'u Burundi abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara n'abaserukira ishyirahamwe FOMI bagiranye kuri uno wa gatatu i Bujumbura mushikiranganje Javendira ko buca w'intara hagati mu gihugu yasabye abarongo y'ishyirahamwe FOMI ko mu minsi 10 ifumbire we bashikiriye beneyo.
Aha rero muri FOMI basabye ngo tubahe iminsi 15 ngo bashikanye ifumbire mugabo natwe tubafitse iyo menace y'abene gihugu babona yuko ibihe bibajyanye. FOMI nyuma yasabye iminsi 15 tetegire twahe dijuru ifumbire yose ijyo yashitse yitegerezwa kuca bari mu muceri bavuga yuko hari periode irenganye nayo ifumbire ishaka tana kimuci ibe kimaze abo bibaza ko duca twagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca twagira priorite ntitwirabe turaba bene igihugu bajyanye nabo turaba.
Umushikiranganje Javendira ko buca yasavye abarongoye intwaro kuba hafi y'abanyagihugu kugira bamaze kuronka iyo fumbire bayikoresha icyo yagenewe.
Mubabwire abene gihugu uwarose imifuko itatu yari yasabye itanu mukumurasira ko yizoboneka kuko bashobora kwibaza bati yizoboneka agacatera ifumbire ayo yimbya ntakurikije norme abonaho gukoresha bamwe bajejwe ibirimi n'ubworozi ku mitumba mu mazone bakabukurikira abene gihugu abakuru b'imitumba mubabwire basigurire abene gihugu kuyo fumbire turiko gukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyene abatashoboye kuronka iyindi ngira kabiri bazokoresha mu kubagara bazokoresha mu bintu bikurikira ko nayo nyene bazoyironka mugabo bareke abandi nabo batararuye gutera bashobore gutera.
Iryo shyirahamwe FOMI leta y'u Burundi ifisemo imitahe niryo ryonyene rironse ifumbire y'ikizungu abarimye mu Burundi mu gihe iyo fumbire yaho riva mu mahanga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri bar ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi ma radio dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu za kijyana ntimuzacikwe.
Mwisiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda ejo kuwa gatatu, umunyafrika yepfo Main Kent niwe yatsindiye agace ka Kigali Gicumbi. Umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda araduha idonido.
Ibirometero 124 na metero 300 niyo ndeshyo y'urugendo abasiganwa bakoze mu ntera ya Kigali Gicumbi kuri wa gatatu. Bahagurutse ku Kimironko isa 3 za mu gitondo berekeza Kigali Parents, bagana ku cyanya cyahariwe inganda, bakomeza Zindiro, Kibagabaga, Kagugu, Gasanze, Nyacyonga, Karuruma, Nyabugogo, Giti cy'Inyoni, Shyorongi, Rurindo, Nyirangarama, kuri base basoreza mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Mbere yo kwinjira muri uyu mujyi nkuko bisanzwe abasiganwa bahuye n'ikizamini cyo guterera umusozi wa Cyungo ariho bakunda kwita kwitetero. Aka gapando kari ku rutonde rw'ahantu ubuhaname bukabije kurusha ubundi muri Tour du Rwanda mu cyiciro bita ascension hors catégorie mu rurimi rw'Igifaransa. Muri aka gaterera abakinnyi b'abanyarwanda Samuel Niyonkuru na Samuel Mugisha bari mu itsinda riri imbere ndetse banafite icyizere ko umwana w'u Rwanda agiye kwandika amateka yo kwegukana etape muri Tour du Rwanda kuva yazamurwa igashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe. Ibintu byaje guhindura isura, hasigaye ibirometero 2 gusangwa agace ka Kigali Gicumbi karangire ubwo mu kinyo mu Afrika yepfo Main Kent yo mu ikipe ya Protach yavumbukaga anyaruka nk'umurabyo ashoreranye na Moise Mugisha umusangira ngendo we bakinana muri ikipe muri Afrika yepfo. Main Kent yakomeje kunyonga adakuraho ikirenge agera ku murongo usoza ari uwa mbere yegukana etape akoresheje amasaha 3:17:40. Yavuze ko kwegukana agace ka Tour du Rwanda ari umunezero mwinshi kuri we nubwo atarabyiteze.
Je ubundi ntabwo menyereye kwitwara neza nka bo wa mbere. Hari hashize igihe kinini ntegukana insinzi. Navuga ko iri siganwa rya Tour du Rwanda riri mu marushanwa akomeye nashoboye kwitabira. Gahunda yanjye rero yari yo gufasha abagenzi banjye dukinana muri Protache tukareba ko twakwitwara neza. Ariko nagezeho ndareba ndavuga nti ariko uziko nibindi bishoboka. Nuko nyine basi ndakomeza umuvuduko wanjye ndawongera fatiraho ndabacitse nisanga ku mwanya wa mbere. Etape rero ngiye ndayegukanye niyo mpamvu ubona nishimye cyane.
Uwabaye wa kabiri ni Anatoli Budiak umunya Ukraine ukinira ikipe ya Terengganu Poligoni yo muri Malaysia, akaba yarushijwe n'uwa mbere amasegonda 2. Ku mwanya wa gatatu haje Alan Boileau umufaransa ukinira ikipe ya B&B Hotels yo mu Faransa. Wa kane aba Eyob Metkel umunya Eritrea wo muri Terengganu Poligoni yo muri Malaysia. Umunyarwanda Eric Muhoza wo mu ikipe y'igihugu Team Rwanda yabaye wa gatanu asigwa n'uwa mbere amasegonda 3. Ku giteranyo rusange umufaransa Axel Laurence wo mu ikipe ya B&B Hotels yo mu Faransa wambaye mwenda w'umuhondo akaba amaze gukoresha amasaha 10:45 n'amasegonda 8 mu rugendo rw'ibirometero 432 na metero 500. Akurikiwe n'umunya Espagne Angel Ruiz Madrazo ukinira Burgos BH yo muri Espagne arusha amasegonda 10. Umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi kugeza ubu ni Eric Muhoza wa Team Rwanda akaba ari wa 13 kumwitangirizwa w'umunota umwe n'amasegonda 46 inyuma y'uwa mbere. Jonathan Valencia Restrepo umunyakolombiya wari wararanye mwenda w'umuhondo ari ku mwanya wa 54 ku gitera rusange kuko ku ntera ya Kigali Gicumbi yabaye 75. Tour du Rwanda y'uyu mwaka 2022 irimo kugamburuza abakinnyi urusorongo kuko bagenda bava mu isiganwa uko bukeye uko bwije. Ku bakinnyi 95 batangiye hasigayemo 79. Usibye abavuyemo bitewe no kwandura icyorezo cya virusi ya corona, harimo n'abakuyemo akabo karenge kubera imbaraga nke. Muri bo twavuga abo mu ikipe ya GTB Bike Zone yo muri Thailand. Abakinnyi bayo uko ari 5 bamaze kumanika amaboko. Abo basore basezeye intege zimaze kuba abana inteja ni Saharat Simon, Suria Kit Jarnoat, Ware Witawat, Natisa Masanti na Kalaitong Wanawat. Kuri wa kane harakinwa agace ka gatanu k'iri siganwa Tour du Rwanda. Abakinnyi barahaguruka imuhanga isa 3 za mu gitondo berekeza Musanze banyuze ku giti cy'Inyoni mu rugendo rw'ibirometero 124 na metero 700. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha ya makuru y'aka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahiga.
dusangira ijambo yahuje benshi muri sanga yakose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana